Bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Naramukije nshuti bakunzi mwahisemo kumviriza ibiganiro bya Radio Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda muri saa 18 muri kumwe na Joe Diane na Hazwinda bategurira nkongera nkabashikiriza ikiganiro wanyu mu ntara icuno munsi kigizwe n'izi ngingo nkuru nkuru zikurikira.
Hari inzego zo gucungira amahoro n'umutekano zitegerwa kuba kwa hisunzwe Arusha. Dusubire turabe ko ariko zubatse. Ko atamuntu ariko arasubira kuzitira cyangwa umugambwe cyangwa ubwoko nka kera.
Uyu ni Leon Sengendakumana icegera c'umukuru w'umugambwe Sawanya Frude mu Burundi, umwe mu bitabiriye ibiganiro bihuza Abarundi byatanguye kuri no wa mbere Arusha. Avuga ibya ntamusiga bategereza kugaruka ko muri ivyo biganiro. Iyo nkuru turayigaruka ko handi hato mugume ku maradio yanyu. Ariko mbanze ndababwire ko ubirigi butangaza ko umushikiranganje wa mbere wabwajeje imigenderanire n'ayandi makungu Didier Reynders agira urugendo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri uno wa mbere. Azabagiye mu birori byo kwinjira inyubakwa nshasha z'ubuserukizi bw'ubirigi n'ubuhorande Kinshasa nk'uko vyashikijwe na ambasade y'ubirigi mu itangazo yashikijwe kuri uno wa mungu. Ugo rugendo rwa Didier rwamaze gutera makenga imenyesha makuru bivugira ubutegetsi bimwagiriza kuba yegereye abatavuga rumwe na leta basaba ko perezida Joseph Kabila yegura. Didier Reynders ashitse muri Congo mu gihe abategetsi b'ico gihugu babujije imyerekano yasabwa n'abashigikiye ubutegetsi ndetse n'abatavuga rumwe nabwo yaritegekanije muri nondwi. Bamwe bashigikira ikirangamisi c'amatora giheruka gushingwa abandi nabo bakaciyamiriza uwo mushikiranganji w'imigenderanire y'ububirigi rigina yandi makungu yitezwe guha ibiganiro amenyesha makuru ku mugoro wa kuri no wa mbere nyene imbere y'uko yerekeza mu nama ihuza Uburayi na Afrika ya Abidjan muri Côte d'Ivoire. Ntibiramenyekana ko aza kubonana n'abategetsi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Turaza kwigaruka ko makuru yacu yo hanyuma. Abayisilamu bo mu bwoko bw'abasufise muri Misiri bamenyesha ko atakizo babuza kubandanya imyiteguro y'umunsi mukuru wa buri mwaka wo kwibuka ivuka ry'intumwa yabo Muhammad, naho ico gihugu kikiri mu kigandaro c'abayoboka 35 bagandaguriye mu misigiti mu gisagara ca Sinai, abandi 178 bagakomereka. Nta muhari gushika ubu uri yitira ico gitero ko ari we wagikoze ubwo bwicanyi bwo bwabaye ku munsi wa gatanu. Abayisilamu bo mu bwoko bw'abasufisi babonwa n'abandi bayisilamu nk'abataye inzira. Abasufisi batangaje ko bazohimbaza uwo munsi mukuru kuri no wa gatanu mu gihugu cyose ndetse no ku musigiti witiriwe Al Hussein uri ku murwa mukuru Kairo, ikibanza gikomeye cyane ku idini ya Isilamu muri Misiri. Perezida wa Cuba Raul Castro kuno imana yaritabiriye amatora haruhande ibihumbi by'abanyagihugu mu matora yo ku mitumba atangurira urugendo rwo gusezera intwaro y'umuryango wiwe kuri iryo zinga. Ayo matora ariko atunganywa n'umugambwe w'abakomuniste habaye inyuma y'umunsi umwe ico gihugu cibutse umwaka uheze perezida Fidel Castro yahoze arongoye ico gihugu yitavye imana hari ku itariki ya 25 y'ukwezi kwa 11 muri 2016. Naho atawo mu batavuga rumwe n'ubutegetsi yitoje muri amatora baronderamwo intebe 12,500, abatora bashobora guhitamwo abakandida 30,000 barungitswe na komite z'imitumba. Radio Ijwi ry'Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumva igano byacu muce ku gagwa internet yacu ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu vewa.com na ku gagwa Facebook address yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Ibiganiro bihuza Abarundi vyatanguye kuri no wa mbere yarusha muri Tanzania. Abaserukira batavuga rumwe na leta hamwe n'amashamwe yigenga bahunze ntibitabiri ivyo biganiro. Ibiro vy'umuhuza bivuga ko habwirizwa kuboneka amasezerano yo kugarukana amahoro mu gihugu c'u Burundi. Umenyesha makuru wacu arusha Pierre Claver Niyonkuru ni wariko arakurikirana ivyino biganiro.
Ku munsi wa mbere w'ibiganiro bihuza Abarundi, leta y'u Burundi yitavye yaserukiwe n'abantu batatu, ariko hamaze gushika babiri. Ukirindiriwe ni Terence Ntayiraja, umwunganizi w'umushikiranganji w'intoragati mu gihugu. Abaserukira umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD nabo nyene bitavye. Abo ni Daniel Gerard Ndabirabe, Zeno Ndaruvukanye, hamwe n'umufasoni Godelier Veninahazwe. Imigambwe itandukanye 32 yaba iri muri leta n'itavuga rumwe na leta iri mu gihugu yaserukiwe, harimo na gato rwasa icegera ca mbere cutwari na mashinga mateka, ariko gitavye ku bw'umugambwe FNL. Amashami yigenga mu gwi w'abakenyazi hamwe no gwaruka bavuye Bujumbura nabo nyene bitavye. Nabo biruko hari abataritaba, abone batavuga rumwe na leta bahunze igihugu naho ibiro by'umuhuza bivuga ko vyabatumiye. Ningashari nditije atwara urunanise na rede rutavuga rumwe na leta. Piyo ntavyo hanyuma yahoze atwara inama nshinga mateka. Gervais Rusikiri yahoze ari cegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu. Abaserukira umugambi MSD n'abandi n'abaserukira amashami yigenga bahunze igihugu ntibaraza. Ibiro vy'umuhuza vyiteze ko abo bose batumiwe bazoza. Mu ntumbero yo kurindira batumiwe batarashika, ibiro vy'umuhuza vyatangaje ko kugurura no gutanguza ibiganiro nyezina vyashizwe kuri uyu wa kabiri. Ivyo biro vyabwiye abitavye ko uyu munsi barara bahawe urutonde rw'ivyo bazokwiga. Ivyo navyo birimwo ingingo 8 babwirizwa guharira ko nk'uko bivugwa no muhuza. Aho harimo ikibazo c'umutekano no guhagarika ubugizi bwa nabi, kugwanya kudahana ivyaha no kubahiriza amategeko. Hakiyongera ko amasezerano yarusha nibwirizwa shingiro, ugutegura amatora, gutahukana impunzi n'ibindi. Evariste Ngayimpenda wo mu mugambwe IPRONA utavuga rumwe na leta avuga ko yiteze ku biganiro bizogenda neza.
Abona nk'ivya politiki, urabona nk'imigambwe myinshi, imigambwe ishobora kuronka amajwi yose yacitse ubunywenywe. Turakeneye rero yuko imigambwe yosubira ikaba imigambwe ikaramutswa beneyo bitorewe na beneyo. Turakeneye kandi ko abanyepolitike basubira bakidegembya n'amategeko agenga imigambwe, agenga amashirahamwe, agasubira akaba amategeko meza atuma demokrasi itera imbere. Turakeneye ko Abarundi bahunze bohunguka. Turakeneye ko abantu bahora ibihugu byahora bigenderanira bigafasha Uburundi zosubira bikagaruka bikabufasha. Turakeneye ko hogaruka intwaro yizigiwe n'Abarundi, tugatwagwa neza, tugatwagwa nkuko nahandi hose batwagwa, tamusunikano atabanyuruzwa, tabapfungirwa ubusa, tabantu basahugwa utwabo kubusa, kugira ngo tuzoheze tujye mu matora twimirije igihugu gitekanye.
Jacques Bigimana yaserukiye umugambwe FNL, wewe yifuza ko ibiganiro bitahukanwa kubera ibujumbura.
Ibiganiro nivyo kurabira hamwe ingene Abarundi bosubiza hamwe abahunze bagatahuka mu gihugu cyabo cy'amavukiro, hama tukarabira hamwe ingene ibikurikira bijanye n'ingene amatora yotunganywa arimo bose byoheza bikajya mu ngiro. Ku bwanjye umugambo FNL twifuza yuko tudashaka kumva ibiganiro bikorera yarusha canke ahantu, dushaka kumva yuko Abarundi bose n'abajya bari hanze batashe mu Burundi kandi atacyo binona.
Umugambo w'IPRONA utwagwa na Bergashatsi wazanye ubutumwa bw'uko tegurwa neza amatora y'umwaka w'2020.
Twebwe n'abandi banyapolitiki twoterera kugira ngo izingendo twama tugira yarusha muri ibi biganiro zirangire, maze turabe ingene twotera indi ntambwe yo kwitegurira amatora y'2020. Twuguruye imitima tukaganira tubona iyo tuja, nta nkeka ko tutoheza ngo dugire icyo dushikako co dutuma tubandanya indi ntambwe cyane cyane itujana mu matora twimirije 2020.
Umuhuza avuga ko yiteze kubazoshika ku nyishu itomoye kuko ari biganiro nyezi na nibiganiro biriko bibera mu mwiherero ntangere mu hoteli iri mu ishamba kure y'igisagara ca Arusha. Nabamenyesha makuru bakorera muri Tanzania canke abakorera ibitangazamakuru mpuzamakungu eka n'abavuye mu Burundi bose twigijwe kure yariko arabera ivyo biganiro. Pierre Claver niyo nkuru ya Arusha ku bwijwi rya Amerika.
Pierre Claver niyo nkuru akazobandanya gukurikirana ivyo biganiro gushika igihe bizoherera. Tukivuga ivyo biganiro rero vyatanguye Arusha, abanyepolitike n'amashami yigenga babitumiwemo bifuza ko kuri incuro hofatwa ingingo zituma igihugu kiva mu ndiyane kikaja mu iterambere. Abanyepolitike tubabwira nabaje bava mu gihugu c'u Burundi bashoye kuvugana n'ijwi rya Amerika ibujumbura imbere yuko bafata urugendo rwabo. Ariko rero haramwe mu mashami yigenga yidoga ko atatumiwe kandi afise uruhara mu buzima bw'igihugu. Menyesha Kruati Bujumbura Eroje Wilikaneza yaduteguye ino nkuru aratangura tubwira ica bose bavuganye bahurizako.
Bose bemeza ko iki cyari gikwiye kubigihe cyo gutora umuti w'ingorane zi mu gihugu hisunzu neza y'igihugu na bene cyo. Yabonse ngenda ku mana ikigega cy'umukuru w'umugambwe Sahwanya Frodebu akaba no mu basinya amasezerano ya Arusha mwaka 2002 asanga amasezerano ategerezwa ku rufatiro rwa byose.
Ntarindi jambo tujana taruko dusubira kugaruka kwibutsa abarundi bose tuzoba turi kumwe n'umuhuza ko hari ibyo dufise kwaganiriye ibyo bikaba byaragiye za kamaro gakomeye n'amasezerano y'Arusha nibwirizwa nshingiro ryakomoka ko n'imigambi y'iterambere ikomoka kuri amasezerano y'Arusha. Aha twovuga wa mugambi w'ingene twifuza ku Burundi bwabwubatse muri 2025 nka wa mugambi ujanye no kugwanya ubukene, kugwanya inzara, kugwanya ubushomeri CSRPD, wa mugambi wo kugwanya gutwara nabi gusesa gutunga igihugu ubusuma. Tubibibuze ko ibyo ari ntabanduka, ibyo nibyo dutezwa kubakira kuko nibyo byatumye Abarundi dusubira kumvikana ko dutezwa kubana neza muri iki gihugu bwacu atanya gupfa atanya gukira. Hari inzego zo gucungera amahoro n'umutekano zitegerezwa kubakwa hisunzwe Arusha, dusubire turabiko ariko zubatse ko atamuntu ariko arasubira kuzihitira cyangwa umugambwe cyangwa ubwoko nka kera.
Za siyansi b'Imana n'abari mu banyepolitike bigenga bamizero y'Abarundi asanga atamuntu n'umwe yungukira mu njyane ziri mu gihugu ubu.
Yaba uri mu mugambwe uri ku butegetsi yaba utarimo, ingorane zatewe n'aya magume tumazemo iminsi ntawadakorako n'uwo bayibaza ko ifise mushahara canke araca hirya no hino. Uravye ubuzima ingene bwaduze ingene buzimvye ukaraba ubukene buri mu gihugu ntubura n'incuti itahorera iza kukugora mugabe isigaye iza kukugora kuko yabuze icirya. Nico gituma rero turetse abahuza tuzoja kwereka ko harengeranya kugira badafashe gutorera inyishu y'ikibazo. Dusabye ko n'abarundi bogenda bafise uwo mutima w'uko twoshika kumwumvikano tuma igihugu bisubira ku murongo, amakunga agasubira kutwizigira, agasubira kudufasha, hanyuma igihugu kigasubira ku igihugu.
Amasezerano y'amahoro no guhagarika intambara ya Arusha namo mu mashirahamwe yigenga nka Parsem asigura kwa tawo ya komakoma. Faustin Ndikumana umukuru wa Parsem
guharanira ko amasezerano y'Arusha aguma ari umushinge igihugu cy'u Burundi cyubakiye ko kugira kimwe bita evaluation y'ukuraba aho tuyateje kuyashyira mu ngiro mu bisata byose. Niba abanyepolitike guhindura ibizashingiro bica bizana ubundi mwuka mubi bica biba birahagaze bikazoba n'ikindi gihe. Cya gatatu, ibishoboka byokorwa kugira mu Burundi hashobore kuba amatora yizewe na bose. Ikindi cya kane, dukwiye gushikira igihe haba icyo bita zero impunzi mu Burundi. Twitwomara imyaka 50 Abarundi batura tuzabibuka dushikiraho umurundi wese yumva yo kwisanzwe atekaye.
Ariko kandi mashira hamwe nka Falcon F ligwanya kimenyane na kamwana wa mama yibaza ku ibiganiro atakintu kinini bizoshikako. Jeha Hakizimana umukuru w'iryo shira hamwe
abareka ko ari amashira hamwe ariko atumigwa adafise uruhara runini mu byo yoterera n'abanyepolitiki kandi twobibagira aho usanga ko umbore hari imigambwe ihabwa umuntu umwe yindi gahabwa itatu kandi inganya canke isumbwa abantu wanyu niyo yahawe umuntu umwe. Nacyo gituma tuvuga duti ibiganiro birashobora kutagira icyo bivuyemo. Nacyo gituma dusaba umuhuza kwikubita gashi agatumira amashira hamwe asanzwe ariko akorera mu gihugu cy'u Burundi agiye arakurikirana ibyagiye biraba ku bibazo by'u Burundi.
Bimwe muri ivyo bibazo ni itunganywa ry'amatora yimirije mu mwaka w'2020 nkuko Sibomana na Ngendakumana bigaruka ko
hari ikindi kibazo kivugwa cy'amatora. Abo ngaba bakavuga ngo mwaka 2020 abandi ati harashobora kubaho cyangwa inyuma. Duce tuganira kuki abantu bavifata uko. Ni kubera ingorane twagize turiko turashobora amasezerano y'Arusha mu ngiro. Nkuru nziza n'abantu bakenya bari kumwe bagombye kuyasenyura mu kugomba kuzana ikiringo cya gatatu kitemewe n'izo ndeguro. Iyo ngorane twagize yacituma haba ubwicanyi, abantu bangara, abandi barapfunzwe, abandi baranyegeye, abandi bikora batotezwa, hari abanyuruzwa tukandi tumenye bagiye. Cyo twumvikana ngene ibintu ibintu byo hagarara
aya matora siyo duhera ko uko amatora ni nk'inyishu ya nyuma izobije guhera heza processes no kuvuga ingendo yo gukura igihugu muri aka kaga cagiyemo cyabibazo by'ibiringo byose bishabijamo ihinyanyugwa z'ibwiriza bashingiro byose bishabijamo nibindi nibindi
iba incuro ya kane habegwa n'amatati y'u Burundi bahurira kuganirira hanze y'igihugu kuva mu mpera z'umwaka w'2015 umugambo uri ku butegetsi ZNDD-FDD gushika ubuntu uravuga ivyiyumviro uzoshikiriza umuhuza mukapa ariko wemeza kuzuba kwitaba ubutumire gusa injuro zitari nke umunyamabanga mukuru wa mugambwe Evariste Ndayishimiye yasavye umuhuza mukapa kubiganiro vyotahukanwa hagati mu gihugu akaba ariho bibera kandi abagiriza ugushaka guhika ubutegetsi mu mwaka w'2015 bagashengezwa imbere y'ubutungane akanafasha abari mu bindi bihugu bahunze bagaheza bagafatwa bagatahukanwa mu Burundi. Eroje wirika neza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Eroje wirika neza urakenuye na wewe izinkuru rero zerekeye ibiganiro byasuye guhuza abarundi yarusha mushobora kuzamura zikurikirana kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com canke kuri Facebook yacu ariyo vewa radio yacu mirongo yacu ya FM 94 n'ibice 9 kubari mu Burundi na 95 n'ibice 2 kubari mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu Rwanda naho mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 mukanya politiki y'u Burundi tubibandaniriza mu ntara ya Ngozi. Naimvuze kwa politika ariko nivyerekeye ya mashama dakiranira ivyicaro vya politika amwe mashama daharanira ivyicaro vya politike mu ntara ya Ngozi ntari isunganya kugira ngo akore yisunga itegeko rishasha ayagenga ni mu gihe kiringo yahawe kugira ngo abe yabikoze kirangira na nuno wa mbere atarabikora avuga ko ikiringo yahawe ari gito akanasigura impamvu ivyinshi ku ino nkuru menyesha makuru wacu Ngozi Jean Bosco Ndarurinzi.
Itegeko rishasha rigenga amashyirahamwe adaharanira ibyiciro vya politike mu Burundi bita Association sans but lucratif mu Gifaransa ryatewe ko umukono n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ku itariki ya 27 ukwezi kwa mbere uyu mwaka turimo. Amashyirahamwe arabwa n'iryo tegeko afise kuri uyu wa mbere kugira abe yahinyanyuye amategeko ayagenga yisunze iryo tegeko rishasha mu ntara ya Ngozi. Amashyirahamwe ntarisuganya yose kuri uyu arongoye ishyirahamwe itegeko n'inkarishashi
je ishyirahamwe ryanje ryabaye agreye par le ministère de l'intérieur mu mwaka w'2008 n'ukuri kweri nta rindi tegeko nzi kiretse ivyo bikorwa nakoze byonyine biruje kwimenyekanisha muri ministère de l'intérieur ico gihe muri 2008 kuri kweri ni radio ndumviriza jewe ntaje nigeze numva.
Uyu nawe nyene arongoye ishyirahamwe ryishinze gukingira ibidukikije avuga ko iryo tegeko arizi ariko kwegeranya uburyo bukenewe n'abanywanyi byabaye ikibazo kugira bagisunge
kwandika ku mpapuro bijya bisabwa twarabikoze twabonye ikibazo cy'ubuyo kugeza ubu tubona ko umwanya kiringo batanze ari gito gishyiramo cyacu cyari gifite isanzwe ifite abanywanyi mugabanywanyi batanguranye bari effective bamwe basbamwe barahunze abandi nabo bagiye mu zindi ntara za kure aho ibyo bica bituma abanywanyi baca basanza cyacye bituma rero ubuke bwo kwegeranya bwo mu banywanyi gutorana cyane.
Abashoboye gutegera iryo tegeko nabo nyene bavuga ko umwanya wo kugisunga waganyanyura amategeko abagenga wabaye muto bituma abakora mu fururizo mu ishyirahamwe. Umwe muri bo asanzwe ari n'umunyamategeko avuga ko ikibazo cyabaye ahanini ku kudatahura iryo tegeko ritarahindurwa mu Kirundi.
Itegeko ryarasohotse kandi riri mu rurimi rw'Igifaransa. Igifaransa si benshi bacumva kandi kirimo amaterme y'amategeko byo bita mu Gifaransa terme juridique si bose rero biza amategeko. Benshi byarabagoye kugira iki gutegera kugira ngo bashobore guca babikora n'ingogana n'ingoga benshi barinze kuja gusiguza nko kubahinga mu by'amategeko kuko na leta kuva isohoye iryo tegeko ntiyigeze inasohora version iri mu Kirundi kugira ngo iryo tegeko na ya mashyirahamwe akorera hariya mu misozi ashobore kurimenya.
Basaba ko ikiringo cyo kwisunga iryo tegeko cyo kongerezwa bakanarisigurirwa bihagije
nka twebwe tutari dusanzwe turizi mbere n'abandi byo baba baragize nk'izindi ngorane nibaza yuko leta yoraba ukuntu itwongera basi n'igice cy'umwaka kugira turisome bari dushikirize turisigure bo tumenye n'ivyo two kwisunga kugira ngo dukurikize amategeko.
Yego umukuru w'igihugu yatanze amezi 10 kugira ngo iryo tegeko ribe ryaheje gushyirwa mu ngiro ariko rero boraba bakongereza nk'ikiringo cy'amezi 3 bagashiramo ukwezi kumwe ko gukwiragiza iryo tegeko bakarisigurira abajejwe intwaro n'abarongoya mashira hamwe.
Umwunganizi w'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu n'inyigisho zo gukunda igihugu ati hari impamvu bavuga gutyo. Terence Ntawiraja ni umuvugizi w'ubwo bushikiranganje akaba n'umwunganizi w'umushikiranganje aburongoya.
Abavuga ko batazi batigishijwe ahubwo n'abatita bamanama. Iyo umushikiranganje ategura amanama atandukanye arahamagarira abanyamashyira hamwe kuyitaba, batayitaba batumiza n'amatangazo y'igihugu batakure badafatikana niba mu gihugu zo bafite iyo ngorane. Hanyuma harabaye ikiringo cyo kugafika ikintu cya 2020 Kigarama kuko baba bamaze kwitunganya bisunga iryo tegeko. Ariko hamwe n'ibyo ni ingingo cagera kuko amashyirahamwe asanzwe ari menshi n'ibihumbi n'ibihumbi, ntitwasanga hariho benshi bataraheza umushikiranganje azoheza asubire yihwegire mu ihwezo ahabishokorwa ku neza y'Uburundi n'abarundi n'ayo mashyirahamwe.
Muvuze igerekerezo rya 27 Kigarama ariko bo bari biteze ko ryoba ari rya 27 Munyonyo.
Birashoboka birashoboka nyirabo ku mashyirahamwe kubera murasanga navuze iby'amashengero ko biratandukanye ku mashyirahamwe. Ikiringo niyo cahera hari umushikiranganje azoheza icara bikenewe kuko n'amashyirahamwe arenga ibihumbi ndwi urumva ko ari menshi.
Turamenyeshe ko iryo tegeko nimero imwe agakwego ubusa kabiri ryo kuwa 27 ukwezi kwa mbere umwaka w'2017 ryagiriye inyanyura itegeko bwirizwa nimero imwe agakwego 11 cyo ku itariki 18 ukwezi kwa kane umwaka w'1992. Ingozi mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Tuve mu buraruko bw'u Burundi dukwitire hagati mu gihugu cy'u Burundi aho mu gihe hamaze iminsi ku biro bitari bike canke ku mashuri yo mu ntara ya Gitega amabendera yashaje ariyo ahungabana, ahandi naho gasanga ntayariho. Ubutegetsi bw'iyo ntara umenyesha ko ico kibazo kigiye guhagurukirwa, naho kwijanye n'amabendera y'ubumwe bw'abarundi asa nayibagiwe ahatari hake ngo navyo nyene bigiye gusubirwamwo, hamanikwe amabendera atatu: igihugu cy'u Burundi, igihumwe bw'abarundi n'igihugu vyo muri Afrika y'ubuseruko. Fidel d'Antoine Sabimana akoresha ugi Amerika mu ntara ya Gitega.
Uri kurarengana mu isagara cha Gitega ku biro binyuranye, amabendera atabaguritse niyo usanga ari karahungabana. Uretse amanitse ayacitse ubunywenywe, hari n'ibiro canke amashuri usanga atayamanitse. Ubutegetsi bw'intara ya Gitega bavuga ko ico kibazo kigiye guhagurukirwa. Gerard Nibigira n'umuhanuzi mukuru wa buramatari w'intara ya Gitega.
Kugira ngo murazi uko idarapo ry'igihugu, ibendera ry'igihugu ni ikimenyetso gikomeye cyane kiba cyerekana yuko igihugu vy'ukuri kibaho kandi gifite ubwigenge bwacu. Yuko rero abantu ku mabiro amwamwe usanga ata amabendera ariho cyangwa naho bamanitse amabendera yaheze, n'ibintu bitanezereka n'ibintu tuyumvira yuko vyohagara. Kanatsinda mu manama twama tugira n'abarongoye abandi mu buzima ise twama tubabwira yuko batera kuko twitwarareka yuko ibendera ku mabiro yayo ibimeze neza kandi tatabaguritse. Sinovuga rero ngo ibihano biriho n'ibihe, ariko twubwa mbere tubanza kubahimiriza bumve yuko ari kimenyetso bateriza kwitwararika. Ariko kandi tukababwira yuko twebwe ngaha mu ntara ya Gitega twafashe n'ingingo yuko aho dusanze baramaze idarapo yaheze turayitwara kugira tubereke yuko bitatunezereye, tukaza turahimiriza yuko mu maguru masha baca bagura iyindi.
Bamwe mu bayobozi b'ubuzi aho twasanze mu mabendera atayariho ahandi hamanitse yatabutse, babwiye Ijwi rya Amerika ko amabendera azimvye. Aho naho Gerard Nibigira afite icyo abivuga ko
rero benshi baca bitwaza yuko ataburyo bafise, abantu bakavuga yuko amadarapo azimvye, ariko twe ntitwovuga ngo arazimvye. Nibaze ko bogira kigoro gakomeye kugira ngo barabi yuko bamabashyiraho mu mwitwara ariko ukomeye. Kuvuga yuko babuze uburyo kenshi na kenshi aho tuvyumva, kubera yuko mu buzi bwishi ukuntu intwaro cyangwa ubuzi butunganije usanga kenshi na kenshi amafaranga ava ku biro bikuru vyabo by'ubwo buzi ibujumbura no ku mabendera, ariko asanga kugira bagure amabendera babanza gusaba kuba batwara ibujumbura, kenshi na kenshi rugasanga birateba. Hama kandi twovuga ngo arazimze kubera idarapo y'igihugu uye igeze ku mafaranga 45,000 kuri ivyo bagiza kigoro kibaza batari amafaranga azi agoye cyane.
Kubijanye n'ibendera ry'umwe bw'abarundi risa naho ryibagiwe ku buzi butandukanye, Gerard Nibigiragira ati
twovuga yuko harabaye akagorane gatoyi kubera yuko kuva nko mu kwezi kwa kabiri kwa gatatu tugiye ahasanzwe agurirwa ibujumbura hari habaye uko ayo mabendera y'ubumwe bw'abarundi ataboneka. Ariko twibaza yuko mino misi yabonetse, ariko bituma twibaza yuko ubu bukene mubona bwo kwatamadarapo y'umwe bw'abarundi ariho ku buzi bumwe bumwe twibaza ko bugiye guhera.
Uwo muhanuzi mukuru wa buramatari w'intara ya Gitega avuga ko amategeko ategeka ko ku buzi butandukanye hategerezwa kumanika amabendera atatu.
Sinovuga ngo umuntu ari manika abigombye, oya, turi mu gihe dutereza kwigisha no kwamatwitwararika ibintu byo kwiga no kukundisha igihugu musaze muze yo kare n'ubuyobozi bukuru urabi bya patriotisme baragize n'igitabo gikomeye cerekana ivyo ubuzi bwose umuntu wese atereza kwitwararika no kubuziro bwose biranditswe yuko atereza kuba hariho idarapo y'igihugu hakabaho idarapo imwe bw'abarundi n'idarapo yerekana aka gace kuburengero turimo
hamwe ugira abayobozi bubuzi bica matwi jana nibigira ratomora
ntibishoboka yuko bica matwi kubera hajya ubonye indongozi yabandi haba mu kazi cyangwa mu bindi uba wemeye yuko amateko y'igihugu uba wemeye yuko kuno igihugu gitunganije utezwa kuvyubahiriza mu ntara rero murazi yuko nyakwabara amatara bijisho ry'umukuru w'igihugu ntashobora kwemera yuko hari umuntu avuga ngo iki cyangwa ikindi sindagishize ku muzirikanyi batereza kuvyemera iyo umuntu yase nafasha tubona yuko ivy'igihugu umengo ntavyitayeho tuchewe dusaba inzego zibijejwe zikamuhaga nywafinywa cyangwa zikamukosora twibaza uko ari ibintu bisanzwe cyane
Gitega Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
Cleansing my soul of addiction for now, 'cause I'm falling apart. Yep, tension between us just like picket fences. You got issues that I won't mention for now, 'cause we're falling apart. Passionate from miles away, passive with the things you say, passing up on my old ways. I can't blame you, no, no. Passionate from miles away, passive with the things you say, passing up on my old ways. I can't blame you, no.
Ejo gya America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda kiganirwa nyu mu ntara ni kuva kwa mbere gushika kwa gatanu ku minsi yose ya mbere turabashikiriza makuru atandukanye avuga ijya nino no mu ntara ama kumusi wa kabiri naho ayo makuru ya ronka tukongera tukabarengereza ko ikiganiro aho duhijambo abari madini atandukanye kugira ngo bagice bavuga ku bibazo bitandukanye usanga mu kibano ku munsi wa gatatu turabikora gucyo nyene ariko tukarenza ko tukabasha ko ni kiganiro camagara y'abantu ku munsi wa kane na makuru yo mu ntara no mu makambi tukongera tukabasha ko biba biriko biranugwanugwa ku mbuga rugurukana bumenyi kwa gatanu amakuru yo mu ntara no mu makambi tukongera tukabarengereza ko umwanya wo gutasha abanyu aho bari baherereye mumva rero mushaka kuzamura gico mutereye muri ivyo biganiro vyacu bitandukanye mutwandikire kuri radio yacu @gmail.com
Listen, harder building trust from a distance. I think we should rule out commitment for now, 'cause we're falling apart. Leaving, you're just doing that to get even.
Ikindi naco turi mu mpera z'umwaka wa 2017 kino kiganiro mwaragikurikiranye rero umwaka wose uraheze akaba hari inkuru mwumva mushaka kongera gusubira gukurikirana mushaka kutwandikira kuri radio yacu @gmail.com gucyo iyo nkuru tukongera tukayibashikiriza hari nk'umukunzi w'ijuru rya Amerika ari mu ntara ya Cibitoke yadusabye kongera kubashiramwo inkuru y'umunyeshure twabashiriyemo yitwa Alex yiga afise imyaka irenga 40 iyo nkuru tukemera kuzoyigaruka ko ku munsi wejo akaba ari nonga hariho duce dusozereye ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi nshuti bakunze mwatwumviriza mwakenuye cyane imbere yuko dusezerana ndabatumye mu biganiro byacu bitandukanye byo mu masaha ari imbere muri ivyo harimo ikiganiro muri isanga muzakurikirana kuva saa 10 gushika saa 11 igihe c'isaha 12 turaza kubashikiriza amakuru avugwa mu Burundi igihe c'isaha imwe n'igice naho ni amakuru arambu yavugwa ku isi ariko na cane cane muri Afrika. Muranigwe rero mubanye no muvyanyu Diane Nahazu na Macbili ya Beirut dasize inyuma engineer twari kumwe muhinga bw'ivyuma tubifurize kuranigwa kandi mugire indwi nziza ahande turasubira saa 12 makuru azo bagezweho. Passing with the things you say, passing up on my always, I can't blame you, no.